Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Uburundi bwiyemeje gushika ku ntambwe yo kuba igihugu kiri mu nzira y'amajyambere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine, bene ukuba igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu. Igisata cy'indero ni kimwe mu nkingi leta yiyemeje gushimikira ko, ariko naho biri uko ababyeyi n'abigisha ntibasiba kwidoga ko akanovera k'indero kagomba gatituka. Mbe none abegwa indero muri leta niko babibona? Hoba hari bigiye gukogwa mu bushikiranganji bw'indero kugira indero igarukigwe maze akanuvera kagaruke? Ibi ni byo tugira tubaganirire ko muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri ubu wa 12 imyandagaro. Ni jiyongira ndakibashikirize. Kaze. Uko umwaka utashe niko ubumenyi butituka mu mashure. Abashinga amateka babibwiye umushikiranganji w'indero kuri ubu wa 10 imyandagaro, aho yararamutse ari umutumire mu nama nshinga amateka. Abo bashinga amateka bakavuga ko imvo nyamukuru ari ubukene bw'ibikoresho mfashanyigisho, urutonde rw'ivyigwa rutakijanye n'igihe.
Kuva ikirize mu Burundi tanguye, uko umwaka ugenda niko le niveau des enfants igenda idegrengora, bigenda bigabanuka ku munsi ku munsi. Kinago ndabaze nka mwebwe musanzwe mwevure mu bwo bushikiranganji nk'umwigisha twaiza university, mwotubwira unyala koze yigituma inivo z'abana zikumasubira inyuma? Yoba ari ikibazo kiri ku bana cyangwa ikibazo kiri ku bigisha cyangwa ikibazo kiri kuri administration scolaire, ingene bitunganije?
Jewe kibazo ngirashikirize ni kibazo abavyeyi bafise, abarongo y'amashuri bafise, n'abigisha. Aho ngo bigaragara cyane yuko mu mwaka wa mbere wa poste fondamental le niveau wiri hasi cyane, kivugwa henshi na benshi, hanyuma bakibaza bati none iyo niveau nto iva kwitegurwa idakwiriye kuva bakiri bato, kuva muri premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. Abandi bakavuga bati ubwo ama programme nari encore, mbere abigisha bo bakavuga ati ama programme ari relativement encore.
Turavye ko kuva haje reforme kugeza nisa murabona imyaka imaze mu wa mbere n'umwa kabiri nta ama image yaraboneka nka sport pédagogique kugira ngo bashobore kwigisha ibyo babona. Umakatrieme cycle usanga tama mashine hari kugira ngo bashobore kwaplika ibyo biga. Mu mashure aheza muri enseignement général wasanga hari gitabo kimwe mu ishure, ari usanga ari kibazo kuvuga gitabo kimwe mu ishure kucigiramwo. Mu mashure technique wasanga ntama mashine hari kugira ngo bashobore kumanipira izo mashine. Rero ibyo nibituma nkumbure tubona bishobora kuba abana bacu bagira ubumenyi buke.
Umushikiranganji w'indero François Habyarimana wewe sikwa vyumva, wewe wasigurira Abarundi ko boreka kwikengera kuko ubu abanyeshuri b'Abarundi bari mu bambere muri Afrika bazi ubwenge.
Nagomba ngaruke kuri evaluation yakozwe mu bihugu 14 vyo munsi ya Sahara bivuga ururimi rw'Igifaransa, evaluation PASEC yarerekanye uko mu Burundi ariho dufise abanyeshuri baciye ubwenge. Iyo evaluation yakozwe en 2019 bakoresheje ikibazo cy'ibiharuro ari inama naherukamwo, baratweretse resulta barerekanye ico gihe yuko koko cyane cyane mu myaka ya mbere yuko Abarundi aribo bari bazi ibiharuro uko batanze ikibazo kimwe. Byagaragaye rero yuko ico gihe twebwe turavye nivo ari twebwe twari imbere. Murumva rero yuko nubwo dufise ibibazo kandi twemera nitwoguma turiko turikengera.
Iyo mvugo y'umushikiranganji nta kindi sigura atari uko ingorane zugarije igisata cy'indero zitariko ziratorerwa umuti. Bivugwa n'umwarimu wa kaminuza Charles Nditije kuko ngo nta ukiri ingwara atemera ko ayigwaye.
Berekana kuri jewe yuko umuti ugusubiza ku kanovera indero mu Burundi utari kuraboneka, kanatsinda basokora aramaze bati uza gukira ingwara arayirata kandi bati uwaroze ni warogora. Iyo rero atabibona canke adashaka kubibona berekana yuko atabyanezwe, nta nyishu rero giye kuboneka kuko yaba yabibona umuti wobonetse gabo atagomba kwibona no kuvuga gira ati igisha uko mu bishatse hazomenya abashaka mugabo twese turazi neza yuko nabo nyina rabibona arazi yuko indero yatitutse kuva hasi gushika hejo
tubibutse ko ku magenekerezo ya 14 15 na 16 ruheshi umwaka uheze habaye inama rukokoma yabegwa n'igisata c'indero iyo nama yari yo kurabira hamwe icyo kokogwa kugira barabe uko ingorane ziri mu gisata c'indero zotorega umuti gushika n'ubu ntangingo zigaragara zirafatwa kubera zoba zafundikiwe muri iyo nama rukokoma ahakabariho tuhagarukiye ikiganiro ku isoko cuno munsi Zawadi Grace ni je nariko ndakibashikiriza naho butaha
cyari ikiganiro ku isoko.